Abanyagihugu bo mu gisagara cha Muyinga na cyane cyane ababa muri karatiye ya Mukoni bararanye ubwoba bwinshi. Icabo batumye ni amasasu menshi yavugiye mu micungararo y'ikambi y'abasirikare yubatse muri karatiye ya Mukoni.
Byatanguye saa 8 8:20 abo inkoho ziravuga zemba munsi ya sekadi. Yabani inkoho zaravuze nyine turaraba kuzohera turabura. Dusindire n'umuryango bwabumva inkoho irinda ivuga nta marusha kugira kugira ubuje twese twaraye twicaye nyene mwe karitse nyene ya Mukoni igiswahili hose buje buje abare bose bahagaze kweri kweri zo nkoho mugabo ineza ihari taravuze mugabo nta bantu zahitanye
guhera mu masamu ndane tsigeze turyama aba twarara amasasu menshi cyane tuca tunyere tuguma hanze tudaturayaraba ukuntu nyene agenda uku avugaho mu ikambi tugenda uko isasu twagiye kuryama ariko nyene bukenye tuvisije nyene hano kubarabara ata bantu barengana
kubari basanzwe bafata ingendo mu gaturuturu ntibyashobotse nkuko abanyagihugu bo ku Mukoni babivuga. Imodoka ari ntizarengana mu bazindutse hafashwemo abatagira uburangamuntu
mu gitondo imodoka ntizarengana kugira sizeri ibarabara ryari ryugaye kugira babe neza kwabo bantu baboneka
ku barabara hari abantu benshi baraba bariko turaba kungene baboriza abo bantu baraye bateye umudurumba twebwe ntitwarengana udafite karangamuntu nk'ubu abantu benshi bafashwe kubera batabukarangamuntu bari bitwaje uba hafi yahituma ko bakayimuzane
cyane hacho fise nkoranirwa mu rugo ariko nazindutse ndazana ku barabara ndabona nyene yuko imodoka zitarengana n'abantu batagira amakarangamuntu batarengana kizano ubu rero no baracabafata n'aho numubanye biyo hiyo bamufashe
bumaze guca neza ubuzima bwabandanije ukuri kwamye imirimo yose yariko irakogwa nkuko bisanzwe mu gisagara cha Muyinga hari abakenyezi basanzwe bazinduka hakiri kare kurondera ibyo bacuruza by'ibifungugo kuri bamwe uno munsi ntibarose ico bacuruze
mugabo bumutekano wifashe neza mbona nibidandazwa resawa nkanje ndo mukwafere mbona bakiriya baraza nta kibazo gusa mu gatondo niho rujya n'uruza gware rwahagaze atabintu byarengana eka twabona yuko menga birayangaye mugabo bonesa bumutekano ni wose
abantu bagiye kurengana ariko hari hamaze guca kamuntu yabakija kurengwa ronze kurondera ibintu nkatwe bwo tuba dufise ubuzima butoyi biragoye kugira urengane hamaze gucuze kurondera ubuzima anza kurondera ivoka ibyo duhuye byari byose bishobora kundaza bikanyiriza bikandaza nkabiro ndabibonye nkabigura mugabo urumva ntibyabaye bigikunda ko umuntu aje mu ibarabara kurondera kandi urumva n'ababizana nta kuntu bari kubizana bamaze kumva iyo babizana atanzira zihari zo kurengana
bivanye n'imyaka bamaze mu gisagara cya Muyinga abaganiriye n'ijwi rya Amerika bose bemeza ko batari bwigere bumva amasasu nka yaraye yumvikanye muri ico gisagara basaba abajejwe umutekano kongereza ingufu
kuva madini ya 15 ino nta munsi n'umwe n'umwe nk'uko
ubwo twikintu dusaba abajejwe umutekano ahubwo nibakore bakore barabe badukingire ibyo bintu by'ivyaduka biza kuduteza mu ngorane ata mahoro n'umutekano twari tubuze twari tuyafise ubwo bareke kuyatoba
ku gipolisi cy'Inyamirama imuyinga mu gihe cya saa sita hari abantu benshi bashengereye bifuza kubona abafashwe cyo kimwe nabo twifuje kuhashika ariko bamwe mu bapolisi benshi bari bahari ntibemera ko hagira uwuhegera twarondeye buramatari w'intara ya Muyinga kugira tumenye uko ibintu byifashe ari nemandira barusha arongo iyo ntara yatubwiye ko afatiriwe n'urubanza kwa mashikanye mu ntara ya Karusi imuyinga mu buraruko bushya buseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.